Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije ncuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara.
Turafise hafi 40 abagiye bafatwa ku nguvu. Izindi 32 bagiye barahohoterwa mu buryo butandukanye.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ikibazo cy'ihohoterwa ry'abapfasoni n'abigeme uko cifashe muri iyo kambi. Iyo nkuru co kimwe n'impari zadutse mu biganiro biriko bihuza Abarundi arusha turazigaruka ko, ariko twe turabaciriye ku masonga. Intumwa za leta zarahiye zirarengwa ko ata leta mfata kibanza igenda ishinzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nimucikwe n'iyo nkuru mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire ko umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kuri uno wa kabiri yatumye kw'inama rukokoma y'abayobozi bakuru mu bushikiranganji bwose bwahahora mu kurindira igenwa ry'abandi bashikiranganji. Ni mu gihe umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yahagaritse ejo leta yahora aca aha ubushikiranganji bubiri bukomeye abahoze muri leta ya Robert Mugabe. Ijo ryashikirijwe kuri uno wa mbere na radio na televiziyo by'igihugu vya Zimbabwe. Patrick Chinamasa yagenwe kuba mushikiranganji w'ikigega ca leta na we Simbarashe Mumbengengwi ahabwa ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Zimbabwe n'ayandi makungu. Bose uko ari babiri bava mu gambweza n'UPF uri ku butegetsi kandi bahora muri leta. Mukuru w'igihugu cy'u France Emmanuel Macron kuri uno wa mbere ku mugoroba niho yashika wa Gadugu muri Burkina Faso mu rugendo rw'iminsi itatu ku mugabane wa Afrika ruzomushikana no muri Côte d'Ivoire na Ghana. Perezida Macron yabwiye amenyeshamakuru ko ari urugendo rugamije gukomeza imigenderanire hagati y'u France na Burkina Faso hamwe n'umugabane wa Afrika. Yabivuze nyuma yo kwakirwa na perezida wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore. Macron avuga ko Burkina Faso ari igihugu cyatanze akarorero keza ka demokarasi muri Afrika. Ati nico gituma mpereye uru rugendo muri kino gihugu ku munsi wa gatatu azocaja i Abidjan ku mugwa mukuru wa Côte d'Ivoire mu nama igira gatanu izohuza Uburayi na Afrika, aho azohurira n'abakuru b'ibihugu vya Afrika n'abo muryango umwe bwa Burayi bose hamwe barenga 80. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana no vyacu muce ku rugaga rwa internet ya cyari yo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire ke yinjuti bakunze ndana bahanikaze mu biganiro vy'ijwi rya Amerika ku munsi ugira kabiri. Ibiganiro bihuza Abarundi ntibiratangura neza arusha muri Tanzania. Hadutse impari zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cane cane ingingo ya gatandatu iyo nayo ikabivuga ko hoshigwaho leta y'ubumwe yoshira mu ngiro amasezerano bazoshika ko intumwa za leta zanse ugo rutonde. Pierre Claver niyo nkuru umeya makuru y'ijwi rya Amerika yarusha niwe ariko arakurikirana ivyo biganiro.
Vyari bitekanijwe ko umuhuza Benjamin Mukapa yugurura icese ibiganiro kuri uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo, ariko vyigijwe nyuma isaha 10 z'umugoroba mu masaha yo muri Tanzania. Imvo n'ubu ntiziraje habona ico bikoze kuvejo mu ijoro. Urutonde rw'ibyo bazokwiga mu ndwi zibiri bazomara rugiye habona. Impari n'imibonano biguma bicanacana ko mu banyepolitike batandukanye. Ikibazo giteye impari cyane ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa guhabwa kuharirako iyo nayo ivuga ko abwirizwa gushigwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cyo leta cyo bico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazokumvikana ko ibiro byo muhuza byateguye ko amasezerano azosinywa itari ku 8 z'ukwezi kwa 12 aho naho umuhuza yatumiye abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira bazohagarikire ubutero umukono kuri ayo masezerano ico intuma za leta zacamiriye kure izo ntumwa zirongowe na Terence Nayiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intura gati mu gihugu zivuga ko zitemera urutonde rw'ibizokwigwa izo ntumwa zivuga ko zidashaka ko ibyo barimo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi biyamirije nkuko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko hovamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zansa kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro byotahukanwa kubera mu Burundi ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari imigambwe ivuga kandi ishigikiye nk'iby'ubutegetsi bwa Savye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta hari n'urundi ruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurimwo amizero y'abarundi na Frodebu abo bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka kwibwirizwa kujaho muri ayo masezerano kubgabo iyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo bazokumvikana ko igategura amatora ikanatahukana impunzi hame n'ibindi amashyamwe yigenga nayo nyene ari micibiri parseme na urikome bashikiye ko abanye politike bova ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwa ayo mashyamwe ivyo biganire vyo bandaniriza hanze y'igihugu kuko ari abantu bisanzura Rwanda rundi nago rushigikije ibisabwa na leta abo ni inkuru nani piske Burundi kubgabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwaka uburenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo kuri uyu wa kabiri abatumire barabandanya gushika gusa nta numwe avuye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared araza avuye hanze y'igihugu byeklave niyo nkuru yarusha kubwishu rya Amerika
Ejuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ishami rya ONU yitaho impunzi RCR kuri no wa mbere itariki ya 27 ukwezi kwa 11 geratanguye iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo iryo shirahamwe risaba impunzi kudahishira abakozi ba ONU bashobora kuhohotera bamwe mu bafasoni n'abigeme ibindi kuri no nkuru ntumenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Izini mirimo zaririmbwaga n'impunzi z'abarundi zari zitabiriye ibiro byo gutangiza iminsi 16 yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rwego rwo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu nkambi yo mu Rusenda ishiramwe rya seri n'andi mashyirahamwe akorera muri inkambi batangije iminsi 16 yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakangurira impunzi z'abarundi ziri muri inkambi gushyira imbaraga mu kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo mu miryango ndetse no mu mashuri Dore ko muri uyu mwaka w'2017 abatari bakiye bamaze guhohoterwa muri inkambi.
Uyu mwaka tugeze ku madosiye ashika ku 72. Nizo 72 turafise hafi 40 abagiye bafatwa ku nguvu. Izindi 32 bagiye barahohoterwa mu buryo butandukanye. Mu mwaka uheze twarose abantu 120. Muzi mumba ko tugeze ku bantu 72 mumba ko igitigiri kigenda gipungu
hanyuma mwebwe mubafasha gute abaje bahohoterwa
turagenda turasansibiriza iyo bishitse bakagufata ku nguvu uri turu umusasibiriza cyari umwe muyo viraje hami cyambera ko kagushikana kwa muganga agushikanye kwa muganga abukuye kwa muganga kagusubiza kwa polisi cyangwa kuri sene Munda sibije hiyo mugasubiza kuri Stefan twita kuri sociale. Aho baradufasha bakatwere kukungena natwe dutegereza kuba hafi y'uyo muntu ashiwe n'icyo kibazo. Tukamwereka ko ubuzima budahagaze kugaruka mwari kukunge na kuye kuifata nukunge na gie kubaho
abagize ishyirahamwe rishinzwe kugwanya ihohoterwa mu nkambi yo mu Rusenda GBV batangaza ko usibye kuba bazakora ubukangurambaga mu mavirage 50 agize inkambi yo mu Rusenda ahubwo bafite na gahunda yo kugenderera n'ibigo by'amashuri
yewe akazi ngiye kubafasha noneho kubahimirizaho nuko bamwe bimwe bimwe twabiyegetse ibimenyetso mu bikino no mu mbyino no mu ndirimbo ndetse no mu majambo twagiye tuvuga babibonye kirazira kuba uruhi ku mwana kuza gusenya ari umwe nibagenda ari babiri cyangwa ni batatu ku mashuri naho nyene tuzogena guhimirizayo kubera hari habanze bigite rusanga nabo nyene batara kwigeza ku mukobwa ngo kobera ngo mu manuta utari urose manuta neza ngo dukurane iki kintu kugira ngo ndakuberitsiye ndaguhereza manuta utakoreye nico kintu tuzo mu mashuri tukora gikorerayo cyane kandi tuye gukorerayo cyane kubera hari aba prof bafisi yongeso yukugira ngo umukobwa aduge ari uko barinze kuryamana
binyuze mu nsanganyamatsiko haseri yihaye muri iminsi 16 igira iti ntiyagira uwo twirengagiza dukorere hamwe kugira ngo turandure ihohoterwa rishingiye ku gitsina umuyobozi wari waserukiye haseri muri gahunda yo gutangiza iminsi 16 yo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bwana Faustin Kitoko yasabye impunzi z'abarundi kudahishira abakozi bo mashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda ndetse n'abahaseri bazaba bahohoteye impunzi mbere y'uko iki cyumweru gitangira cyahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ishyirahamwe rya Save the Children ryari ryatanze amatungo y'ihene 88 ku bagore n'abakobwa 42
babahaye impene kubera babafashe ubuzima bwabo barabingene bombandanye bibeshaho kugira bijye byabashikiye ntibyabashike ko babishaka icyo gituma babahaye kugira abakure bya vyumviro bari bafite yuko twamaze kondekara badufashe ku nguvu abantu bose bamaze kumenya ko twafashe ku nguvu kugira bagende barafuta bya vyumviro bibabe bafite mu mutwe
tumenyeshe yuko muri iminsi 16 ishyirahamwe rya se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangaje yuko bazagenda bahugurira abaserukira impunzi uburyo bashobora kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakurikije amategeko y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
ejo rya Amerika kuwa kabiri iminsi yose nkano mango n'ikiganiro c'abanyedini uno munsi rero turagaruka ku kibazo kiri mu Burundi cerekeye ukwiyonkura ku mashengero gutuma havuka amashengero mato mato menshi ivyo bigatuma hariho abakirisu bajuragirika mu kwizera kwabo mu kiyago c'abanyedini 12 mugenzi wacu Raisa Liliana inamahoro n'abatumire biwe baragaruka ku ruhara rw'indongozi z'amadini atandukanye kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti reka tubahakanye
ndi kumwe na pastori Seti Nkeshimana arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi ORCR amahoro neza pasteur
ndabaramukije
undi turi kumwe ni patiri Jeremy Bukene ajejwe igisata c'ubutumwa bw'imihari n'imigwi n'ubwibutsamana muri diocese nkuru ya Bujumbura amahoro neza patiri
Ego.
Undi turi kumwe hano muri studio kugira dusangire ijambo ni Pastor Nduwayo Jean de Dieu umwungere w'ishengero rya His Church hano mu Burundi amahoro neza pastori
amahoro menshi cyane
ego ndashimye mwese kubona mwitavye buno butumire bw'ijwi rya Amerika tutarinze guteba reka ijambo rya mbere Jean de Dieu mu rongo y'ishengero His Church bega ibi inye bavuga yuko ari amashengero azaravuka ku mwanya mato mato adakwije cyangwa ombwa namwe niko mubibona nk'umwungere w'ishengero
ego biragaragara mu gihugu yuko amashengero ashishikara vuka cyane hose mu gihugu kenshi harababibona nabi kandi bakavuga ukuntu gutandukanye ama abandi nabo bakabivuga neza bivanye n'ukungene ijambo ry'Imana bivuga mu bisanzwe biragaragara neza yuko mu gihe cy'anyuma nyene amashengero azogwira akaba menshi ama tagira amategeko nabyo ngira nuko abantu bataba babironde kugira ngo aronke uburenganzira
mukirezo turi mu gihe cyanyu
ego biragaragara
ati mwebwe namwe mubivuga kwiki ukunye hari umurindi munini ya wivuka rya amashengero menshi atandukanye
bisanzwe idini ry'ukuri ryategerezwa gushikiriza ubutumwa bw'Imana abantu mukubwiye kuraba atari hake usanga umuntu mukuru w'idini usanga hagararanye n'Imana cyangwa usanga Imana ntakiriho niwe ahagazeho niwe yubahwa nibagirana dusanga ba bashimikira ku bintu bikomakomeye by'inyungu mugabo numva umengo idini ubutumwa bwayo kwari gufasha abantu gushikira Imana no gufasha Imana mbere kwimenyekanisha abayo.
Pastor Seti, mwebwe urugwego rwanyu mbega muri ibi inye vyuko haguma havuka ayo mashengero, mwebwe uruhara rwanyu ruraheza rukabonekera hehe, mukora iki neza na neza?
Padre je kuvuga ngo yakoze ku majambo yuko bamwe babibona mu inyungu cyose business cyangwa imibereho. Nagomba mvuge yuko mu vyukuri igikorwa cy'Imana umuntu agikoze nk'uko Imana ishaka aronka umugisha. Urabona yuko hari umuryango umwe w'abantu wishakugwa ushirwa ku ruhande, umuryango w'Abalewi, hacaba yuko abo bazotungwa n'ivyo yindi miryango iri kwirashikana bimaze n'ibigira 10. Uyu munsi rero hariho abo barabihinduye inyungu. Ama rero kuvuga ngo nico gituma amadini avuka birashoboka kuba ari cyo. Twebwe mu rwego tujejwe ntaturakora ivyigwa vyimbitse cyane kugira ngo tusabure ko ari ikibituma, kuko tumaze umwanya muto nyitugiyeho
gukurikiza amategeko niko biri ku rubuga none.
Igihe yagwiranye cyane nta mategeko yari bwabeho. Uno munsi ari itegeko rivuga yuko amadini ikibanza gishasha gisengerwa mu sishengero ishasha nico mu Gifaransa bita le nouveau lieu de culte gitegeza kwitazanura imetero 500 mu bisagara uvuye ahasanzwe hari ikindi kibanza bo ni imetero 1000 no kuvuga kilometero kimwe hagati mu gihugu uhera hiki ni kibanza kiba kiri gikorerwa mu ivyikorwa cyo twita culte mu Gifaransa. Iyi ngingo ntiyafashwe kugira ngo amadini ntabeho, yafashwe kugira ngo habe urutonde habe ukubaha ukubahana.
Hari abavuga yuko irigwirirana ry'amadini bitera kajagari ikajuragiza abantu bamwe nabandi, mwebwe mubivuga ko iki muravyo mwinkwezo wanyu gira nta ubize n'abajya muri katolika hari abakristo bamwe bamwe abavuga ko bakagenda.
Oya nibyo, hari abakristo hari abagenda mbagabo jewe abakristo bagiye nezerwa ngira ngo cyo gutirimutsa kuko abari yatacu bariko barakora none atacu ariko arakora ubwo agwiza umurongo cyo nawe no kwipfurira kugwiza umurongo hanyuma
ikagiye kibanza cyo nticaraho rero
nje mvugira mvuga nk'umukatolika bose boza
kandi kugenda n'uburenganzira bwabo
kandi agiye vraiment ntawe umukurikirana nta n'umuvuma. Oya cyo rero kubona banzure ko mugabe ari kintu wampaye ijambo ari kintu mbacije kuko kirahambaye jewe sinovuga ngo amadini ntagwire. Oya kuko amadini ntagwira uko ububare bugwira ngahe mbora ntagwira uko amasoko agwira uko ndavyiyumvira. Oya amadini mu bisanzwe ubwiye kuraba ahantu hari ngorane amadini aragwira. Urya umugore yarakwiswe n'umugabo ukugurura ideni uzoza uratuka mw'abagabo bakwita abagore hambwa cyabwiye abagore yuko wewe uzobasengera bagumye umutima mu nda bagira amahoro bazoza abantu bakenye abashomeri abantu babuze abana baraza nyine rero nagomba kugira ngaho nukuri ugiye kuraba ahingwane zigwiriye kenshi n'amadini aragwira kandi ayo madini nzo curaba uzusanga rimwe rizana umutuyu yindi umutuyu yindi umutuyu.
Ego Pastor Jean de Dieu baratubwiye yuko ingorane ziri mu bantu arizo zituma havuka ngirani n'amashengero menshi kugira agerageze gutora inyishu kuri izo ngorane zibonekeza mu kibano koko niko biri cyane n'izanyungu z'amafaranga bagiye baravuga zo bazirimo nazo ziri nyuma.
Sinovuga ko ari ingorane z'amahera umuntu atangura ishengero afise vision kandi vision ayihabwa n'Imana. Gira ntanga karorero Imana mu guhamagara ihamagara mu karere umuntu aherereyemo kugira ngo umuntu ashobore kumenya Imana bivanye nako karere aherereye.
Mbega ukira uvuze ngo bijanye n'umuhamagaro cyane be none ntimwibaza yuko ari abashobora kwinyegeza nyuma y'umuhamagaro bakazana ikintu kugira bikwegere ko abantu bibesheho muri ubwo buryo.
Exactement bibira bivuga irabivuga ko mu gihe cyanyuma nyene hazoza abavugishwa b'ibinyoma nabona ubwo ngo bikwegera ku inyugu za mugabo umuntu ndiko ndaraba muri kino gihe ukungira amashengero karagwira mu Burundi vyukuri turabona ko amashengero karagwira mu Burundi ari amashengero ari mukuri menshi
ari mukuri.
Ego
ahantu umuntu aravye arashaka kubona yuko ahantu hatarenga ni metero 100 usanga aronke irindi shengero kuri izindi metero 100 urushengero mwebwe ubwanyu ntimwumva yuko n'ubutumwa bwanyu budashika neza kubera ko impande zose mukikujwe andi mashengero ubwo bwinshi nibona ko bagira ko ingaruka
bivanye na vision ahantu Imana yantumye. Ndumva yuko akarendi ko ndakoreramo na hoza amashengero ijana iruhande wanje atabwo bafise kuko message Imana yampaye ndashikanye kuba Imana yampaye kandi si mvuga ngo nakarantwaye kuko hari vizimana ya mpaye iyo ndayikoremo neza ibintu biragenda neza rero kugwana ntibyategezwa kuba kuvuga ngo urantu aba Kristo ku ntibyategezwa kuba kuko Yesu yavuze ngo umviriza ngibyimbugwa n'ivyishye ngarika bimpuzi
ibake ego pastor sete bega ugwego gwanyu hari nk'amashengero y'umwoba mumaze kugabisha cyangwa mugavunira urugo mukababwira yuko batari ko barakora bikurikije amategeko
urugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amashengero intirufise misiyo yo kugara amadini n'amashengero igikogwa no gutunganya no gutunganiriza ni organe d'organisation kugira ngo ibintu biriko biraba bibeho neza hariho amategeko akurikizwa ni nka kurya ko mu kibuga cy'umupira w'amaguru cyangwa mu nkino zose hategerezwa kubaho umu arbitre ni kuvuga umuhagarikizi w'urukino kubera amadini n'amashengero byabaye byinshi haba mu madini hakabamwo ugusubiranamwo hakabamwo uruyogoyogo hagati y'amadini hakabukurengeranira nico cyatumye haza runo rwego
none muramuhanura na pastor mukaganira hagati nyene yababijejwe nyene yabari muri iki gisata nyene cyo gutanga ubutumwa nyene
nciye mvuga nk'umupastori hariho urwego rujejwe guhanurana hagati y'aba pastori nukuvuga muri iryo shyirahamwe ry'abakozi b'Imana ry'abapastori mu Burundi intumbero nyamukuru nuko habaye kutumvikana hagati y'abakozi b'Imana kanaka baca bahanurana ubwabo ibibazo byabo bigatorerwa umuti bitabanje kuja mu ibarabara nukuvuga rero ko turahanurana kanatsinda turafite urwego duhanuraniramo nshaka mvuga
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika.
Pastor Jean de Dieu mete nkubagaruka ko gatoya kuko ndumenga ikibazo kira dabacana mashengero kubera iki mutuja hamwe mugakorera hamwe nambari wa muhamagaro canke ya vision mukayikorera hamwe mutarinze kwiyonkora ku yandi mashengero
aho hantu kwiyonkora ndibaza yuko kenshi na kenshi bihora bivuga ku bantu bari kwarakorana mugasanga umenga ntibasange vizi bageze ahantu kanaka ama umugasha avuga ati okay jimani cyampamagara mu kandi karere kandi asohotse n'amahoro menshi nkuko mwene data padri yamye aravuga ati umuntu asohotse n'amahoro mugu umuntu asohotse nkuko urumva ko hari ugwego bujejwe gutunganya kugira abantu bakora ibintu biri mu mategeko asohotse yumva imana imuhamagaye mu kandi karere hama kumva nyine imana yamuhamagaye yosohoka agasohoka amahoro hamagaca yikonforma no kuma norme yukunge nategezo kurondera ibyinjwe n'amategeko agatangura neza
ati mwebwe ni giki gituma muri katolika tutumva uko kuntu kwigahuramo kane gatanu kujuragiza abakiriso
emeze ya katolika bibaza ngo dufite ibangiri ubwambe na mbere turi kumwe n'Imana yadutumye ama mkawa wakilu nagenda kubia yuko muli kasi sistema wikinja na tatu na gata harababu ye mgo mgo baruteri barafamu mchele ngu manda bifuka yuko harabano linge linge mtu mvi kanyoko kumvonyenshi kwa rawusaka na weku fati jambo kandijiva anze ngaruteri mwinuzamu kuye mgo zikuri ugame nambe yara zuge enge yara yari gishurima mga baribi natumvi kanyeko haruna mandi wa natumvi kanyeko nindo ongozi kubinu zuko emila niki mga wabagira wati jewisha kajani sito jimbere unomosi hari umuntu umwe ubucanguri yagenda mugabo nta muntu ashaka kuzana ngo idini gatolika nyakuri pare nk'akarurero canke ngo idini gatolika karisimatike hari abagerageza kubakirako mugabo ntibibaho ntibishoboka abatanguye ikindi kintu twebwe rero n'umujyango munini mugabo sinoguhisha hari abagenda kuko nako tubana bagusa ko umuntu ashingira indi dini y'umukatolika ntibibaho mu bisanzwe mugabo iyo icyo kintu cy'ukubahana hagati yacu biratunga umujyango wari wose cyo musenyeri ambwiye ati ikireka tubanze tukirindire nk'umuntu mwanishyeje musenyeri ashaka kumbwira ati ikireka tubanze tukirabe neza tukibike gishe zokirabe mu mwaka uza cyo sinjanja hejuru oya kuko ugize gucyo n'umujyango urasambuka
uko kugwirirana kw'amashengero ntikuba gutuma ariho ukwemera kw'abantu usanga kudashemeye kubera abavaha bagasubira ha bakumviriza ivyundikana akavuga gucyonye n'inkivyo mivuga kwiki
ico tubivuga ko ca mbere n'icuko abariko baratwumviriza bomenya neza ko leta y'u Burundi yemera ukwishira no kwizana umuntu wese mubijanye no gusenga Imana asenga uko abyumva agasenga uko arongowe apfa gusa kuba ariko arubaha amategeko y'igihugu yubahiriza ayandi madini amwegereye ariho rero benshi muri no minsi abavuga inkuru atarizo ko hoba hariho umugambi wo kugara amadini ibyo sivyo kuko urwego rujejwe gutunganya no gutunganiza amadini n'amashengero rufise muri ya misiyo zine harimo misiyo ijejwe kwemerera amadini mashasha abyipfuza bero turanga umuntu avuye aha canka avuye hariya turamubwiza jejweho ko atariko arasambura idini kanaka hariho ingingo ivuga yuko atadini rihuza izina nirindi quelque soit la langue utilisée tege kuriyabuza yuko umuntu umwe abera mu madini abiri icarimwe kunsozera kuri uko muheje kuhimbaza muti none nta ntambamye ivyo bitera kwebwe kubgacu nk'ugwego rujejwe utunganye no gutunganiza amadini amashengero twebwe nta kibazo dufise ngo amadini ariko aragwira ikibazo dufise nuko yogwira mu ruyogoyogo nuko yohungabanya umutekano w'abanyagihugu nuko muri yo ho intambara zoba ije n'ivyo duhagari ku mutima
ego turasozera kino kiganiro ariko Pasteur Jean de Dieu huko gwiki kugira ivuka ry'ama shengero canke nk'amadini atandukanye rije mu rutonde maze abantu ntibajuragire iki
nuko ivyo bokora byose wabikora mu muco
mushatse kuvuga
kubikora neza mu mategeko atawurenganije yego n'icyo novuga
n'icyo duhagarariye
cyane akabazo ni ka kandi nyene kubganyu ni giki cokorwa kugira amadini canke amashengero ariko aravuka hojamo urutonde kugira abakirisu ntibajuragire iki
je nsa gusa abantu bagira amadini ntihagira ubesa prima ntihagira ubesa avugira imana guko imana izo imubaza no mfuma jewe mbona umuntu agira ati jewe no kuri numva umengo byari byo mugana ntihagira umuntu abesha ziko ari karabesha uri kurigisha abantu imana ubuzima budahera no kuvuga uwo bubaboshye gose ubashize mu kinyoma cawe kubera uronde inyungu izi canke ziri hanyuma kandi nawe tutabivuze ukiganiro cari gitoyi umuntu ntashwane mu idini hamanga cararara utakuza kugira ibindi dini oya kugira idini nkuko abandi babivuze ni programa nini kandi y'icubahiro ibikorwa by'Imana ntagira umuntu abishyamwe amanyama n'ubwirasi ngo nakana wiyo bampize ngo nanje ngira ibindi dini aya bya ntivyo bari byo utanguye nabi kandi byogora guheza neza
Pastor Seth murongoye urugwego rujeje gutunganya no gutunganiza amadini nibwe ni giki muri ko murakora kugira bijemwo urutonde
usaba amadini n'amashengero ndetse n'amashirahamwe akorana n'amadini n'amashengero gutunganya ibitari bikurikije amategeko bigakurikiza amategeko icyo ni cyambere ica kabiri ni cyuko abasaba kwandikisha amadini mashasha bategeza gukurikiza amategeko yanditse bakagenda ku rutonde rusabwa n'amategeko ntagira uwiyadukiza ashikire urugwego rubijejwe hanyuma tumugira inama ingene ubikora neza
yego murakoze ndashimiye Pasteur Seth Nkishimana arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi ORCR murakoze Pastor
yego nanje ndabashimiye mwakoze cyane kuntumira
nkabashimiye Patiri Jeremy Bukene ajejwe igisata c'ubutumwa bw'imihari n'imigwi ubwibutsa amana mu mashuri ya kaminuza hano muri diocese nkuru ya Bujumbura
yego murakoze cyane ndakengurutse naje kuna mwantumiye
ego undi shimiye ni Pasteur Nduwayo Jean de Dieu umwongere mukuru w'ishengero rya His Church mu Burundi ndabashimiye Pasteur Jean de Dieu
natwe turashimiye cyane gose
turashimiye mwese mwariko murumviriza ijwi rya Amerika naho gutaha mu kindi kiganiro
muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika
mbanje kuramusaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kuri onje tubakunze bijwi rya Amerika akaba inunga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara murumva ko turiko turabahimiriza gusa kumviriza ibiganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga mumvise mukurikirana misi yose kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu igice cy'isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igice cy'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika ije biganiro byacu n'amakuru yacu atandukanye byose murashobora gusubira kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet ari wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwifuza kudushikira kuvyumviro vyanyu, interano zanyu, kugene ibiganiro vyacu bitunganijwe, muratwandikira ka email kuri radio yacu @gmail.com. Nuko rero muranibwe mwanyu no muvyanyu. Innocent Kimenyi na Diane Nahazuma ari kumwe ku bw'ijwi rya Amerika. Twifuze kubandanya mugira umunsi mwiza. Bandanye muvize ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.